Ngiyi nzamba.
Nzamba irasamirana. Amakuru na François Bizimana. Niriwe abandi mwaramutse biravana naho muherereye ku mpande zisi kaze murano makuru mu rurimi rw'ikirundi nayo akaba yubakiye kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Nta kinini umuntu yo kwitega kizova kuri kano karere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye no gutorera umuti injyane za politike ziri mu Burundi. Uruganda rwa radio Inzamba niko rubibona, muraza kubikurikira. Kuri binyene abarundi bari mu mihingo itandukanye barababazwa no kubona umwunganizi w'umuhuza mukapa yongegwa ikiringo, kandi wenye nabona ko ibyo guhuza abarundi byamutaye kuwamazi. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu FIDH na Ligue Teka yaraye asohoye itangazo ryerekana amakenga kuyihindurwa ku nguvu y'ibwirizwa shingiro n'ibishobora gukurikira. Mu ntara ya Mwaro naho haravugwa ubukene bw'umwavu w'ikizungu n'ubonetse ugatangwa kuri kamwana wa mama. Teodomire ari mu buhinga bw'ivyuma, kaze idonido cyano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nivyo nari mejeje kubabwira. Ugutorera umuti ikibazo cha politike kiri mu Burundi bisa naho bitakiraje ishinga akarere ka Afrika y'ubuseruko, ari nako kahawe igikorwa cyo guhuza abarundi bikabonekera no kunama y'abakuru b'ibihugu ba kano karere nyene yo ku munsi wejo i Kampala, aho atangingo nimwe yafashwe yerekana ko ari hari ugushaka ko ibintu bihinduka. Frank Kaze abidushikirize.
Nta gishasha cyavuyemo. Benjamin Kapa bamugumije mabanga yiwe yo guhuza abarundi, asa naho bigaragara ko ataco arashikako. Ivyavuze vyose byari bizwi, kwaba uguhamagara impande zose ko zoja mu biganiro, kwaba kuvuga bashimangira ko ibiganiro byo twagwa na karere canke kwico gikorwa gikeneye amafaranga kwabaye ukwisubiramo gusa. Abakuru b'ibihugu by'akarere barerekana ko atashaka bafise yuko ibintu bigenda bitera imbere. Ikivyerekana cya mbere nuko Benjamin Kapa wenyine yivugiye mu cegeranyo ciwe ko intambamye nyamukuru ari uko ubutegetsi bw'Ubujumbura bwafashe umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro mu gihe kitari cyo. Aho abakuru b'igihugu naco babivuze ko bishuye ko nkuru nziza tokora ku masezerano ya Arusha, bigasa nuko bemeye bakanahezagira amatora y'ibwirizwa shingiro rizomuha ububasha bwo kuguma atwara igihugu ubuzima bwiwe bwose. Mukapa yaranasavye ko boha iyindi ntumbero ico gikorwa c'ibiganiro, ariko nta n'ijambo na rimwe bigeze babivuga ko. Nivyo umuntu ashobora kwibaza ko bakeneye umwanya wo kwiyumvira, ariko bari kugira ico bamaze berekanye ko babifitiye imforo igihe basozera inama y'i Kampala. Ariko rero ubwo abo bakuru b'ibihugu vya kano karere sukubarengera karimbi, bo bagira akigoro ko guhurura na kenshi kugira bige ibibazo bihanze igihugu, kandi uwo birabu bwa mbere bisa n'uko bitamuraje ishinga. Ikivyerekana n'ingene kuva mu kwezi kwa gatanu mu 2015 atarigera aja mu nama n'imwe. Uko bigenda kose akarere ko tegerejwe gukoresha ubushobozi gafise kugira bamukure mu kinyegero arimwo. Ariko bisa n'uko hoba habuze muri bo umugabo w'ijunja nk'igihe cy'Abanyerere na Mandela, umugabo yotuma hafatwa ingingo zo kugondoza nkuru nziza. Kuvuga kwa karere ariko koguma gakoresha ibiganiro bisa n'uko batinya ko bonegugwa n'amakungu. Ariko rero ivyo vyerekana ko badashaka kwemera ivyabananiye. Mukapa asa n'uwabaruse, we yari yatangaje ko ashaka gutanga imihoho nubwo bitabaye. None ni igiki coba catumye bamugumiza mu mabanga yiwe? Ubwo suko ingorana agira mu guhuza abarundi bifasha mu nyungu za bamwe bamwe muri abo bakuru b'ibihugu by'akarere. Umuntu yihweje ivyo vyose yo kwibaza ko kubona hagize umunsi hoboneka ingabo nkiza ekomoge zo muri Afrika y'uburengero zo muri watwara Gambia ya Yajame ari indoto idashoboka. Yamara ariko ibihe biraha ibindi.
Dushimire Frank Kaze abarundi bari mu mihingo itandukanye y'isi bavuga ko bababajwe no kubona umwunganizi w'umuhuza Benjamin Mkapa atatanze imihoho mbere yakongegwa n'ikiringo cyo gukora mu bijanye no guhuza abarundi ku bwabo y'aba Mkapa y'aba Museveni bose ngo barananiwe n'ikibazo cyo Burundi bakabona ko ikibazo cyo Burundi kitaweho cyane n'abakuru b'ibihugu umviriza bamwe mu baganiriye na Radio Nzamba
Icyo ndabibona ko nuko abakuru b'ibihugu bongeye ikiringo Mkapa mu gihe bigaragara neza ko Mkapa ikibazo c'abarundi cyamutaye ku amazi mu gihe bigaragara ko Mkapa ari ku ruhande rw'abashigikiye Nkurunziza yatanguye kubigaragaza igihe yari Bujumbura akavuga ko Nkurunziza ariwe mukuru w'igihugu kw'abatemera ikiringo ca gatatu ahubwo bafite ingwane yo mu mutwe muri ico gihe ku bisanzwe yasani watanze imihoho byaranugwanugwa kuva ejo hirya ejo bavuga ngo Mkapa giratanga imihoho abakuru b'ibihugu none bahe je kumwongera ikiringo mu gihe ahubwo nkuru nziza nakogikiwe bariko bagira ibicoboka byose kugira ngo bahindure ibizwa shingiro nkuru nziza abandanye ariganza asabwa twe tubona ko abarundi tuye gutahura ko akimuhana kazi muri hise harageze ko abantu bose badashigikiye ko amasezerano yarusha agenda mazima yongo abantu bose tugashinga uvu hamwe kugira ngo akukabikabishe tukamire mu Burundi
ibyo kudatangira imihoho kwa Mkapa akaba yongewe ikiringo biratubabaje cyane gose kandi si we wenyine hariho n'abamuri inyuma kandi si Mkapa wenyine jewe ahubwo mbona yuko na perezida wa Uganda yananiwe ibi bintu ariko baragira no gukinda ku mivirimba y'abarundi iyi East African Community ntakiri kiradufasha iyi New African ntakiri kiradufasha twebwe abarundi tubona yuko aba bakuru b'ibihugu benshi cyane muri bo bari korompi nabo nyene ni kubera badashaka kubahiriza amategeko mu bihugu byabo nayo mpamvu ubona badashaka gushyira mu ngiro ngo Burundi buve muri aya makume burimo bose bari bakwiye gutanga imihoho ahubwo kandi igihugu cya Tanzania kizobibazwa kurusha ibindi
ibyo aho twatwiteze ko ingugu zikomeye ku bibazo by'Uburundi ariko inama ikaba yaraheze atagihumuriza abarundi bikaboneka ko akarere gashikiye amabihuru nziza kakorera abarundi aho imbere y'uko inama irangira havugwa cyane cyane itangwa ry'imihoho rya Benjamin Mkapa ariko inama irangiye tukumva mwongeye ikiringo kandi byagaragaye inshuro nyinshi ko atatashoboye tukaba twaraye dusubiye kubyakira n'umubare udasanzwe tugasaba ishyiramo mpuzamakungu onyi ko byufata ingingo zikomeye ku nkuru nziza canke bakareka abarundi babishoboye bagakoresha ingufu
twe tubona ko Mkapa ahubwo aje nkihwa iduce bitaba mutima twatwizeye yuko ahubwo akura akarenge bakashyira ubundi tukaba twasanze abakuru b'ibihugu gombe kumbure ngirango bashikiye intwari ya Petero Nkurunziza ariko twefatitize yuko atarama karenga kashira ubundi turibuka mu rugendo Mkapa yaginze mu bihe byarenganya mu Bujumbura yaratavuga rwo na leta yabwiye ko arabasazi twaciye turayi uko yegamiye ubutegetsi twe tubona ko igenwa rya Mkapa ngo abandanye kandi arongore ibiganiro nk'umuzigo baremetse abarundi
ano majwi akaba yegeranijwe yongera tosogwa na mugenzi wacu Josine Kaze ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka Kaze na muntu FIDH ifatikanije n'ishirahamwe Rige Iteka riramiriza gutwaza igikenye vyibonekeza mu nteguro yo gutegura amatora yo guhindura ibwirizwa shingiro y'imirije mu kwa gatanu kuza ayo mashirahamwe akabona ko umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ari uwo kuyobagiza icatumye haduka injyana za politike zivye ku budasoma kumwe ibwirizwa shingiro kubijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu idonido na Idi Claude nini nazo
Damwe FIDH na Iteka abona ko ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu muri Kigarama 2017 igihe atanguza kumugaragaro isekeza ryo guhindura ibwirizwa shingiro nduguruye twa Mugina byafashwe n'abarongozi mu gihugu nk'ubutumwa bwo gutoteza uwo wese atayoboka umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ndugaye twa Mugina ayo mashirahamwe kandi aragaruka ku mvugo y'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yashimangiye avuga ko uwo wese azoja kubiri n'umugambi wo gusubiramo ibwirizwa shingiro azobarenza umurongo utukura inkurikizi akazozibona amashirahamwe Iteka na FIDH aributsa kandi akamwemwe yerekanye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano igihe hari hamaze guhagarikwa abagirizwa kwigisha gutora oya amatora yo guhindura ibwirizwa shingiro akaba ari mu mugambi w'ubutegetsi wo gushaka kwishimangira ko bugizwe n'inzego zitorewe mu muco no kugira abahe impigi umukuru w'igihugu ubasha bwo gusubira kwitoza inshuro zibiri mu kiringo cy'imyaka indwi indwi no kuvuga akagoma ku butegetsi imyaka 14 iri mbere uko niko amashyirahamwe FIDH na Iteka aziweza muri iryo sekeza ryo guhindura ibwirizwa shingiro amashyirahamwe FIDH na Iteka arabonamwo umugambi mubi wo kuvangura bene Burundi bifatiye ku macakubiri y'ubwoko ayo mashyirahamwe agatunga urutoki abarongozi mu nzego z'umugambwe CNDD-FDD bigisha mu manama inyigisho zifatiye ku macakubiri kubwa FIDH na Iteka umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro n'ikimenyetso gishobora gutuma hibagirwa Burundi ivyo gusangira ubutegetsi yakurikijwe ibiharuro bifatiye ku moko nkuko byarapfunditswe mu masezerano ya Arusha yahagaritse ingwano yo mu myaka ya za 90 mumenya ko iryo tangazo ry'amashyirahamwe FIDH na Rigiteka arisohoye bucaba inama idasanzwe ku Burundi inama y'inama nkuru ijejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI inama itegekanijwe kuri uyu wa 26 Ruhuhuma ayo mashyirahamwe agasaba inama y'umutekano ya ONI kugira icyo ivuze kwitegurwa gitora gibwirizwa shingiro no guhagarika ko mu Burundi habandanya higanza intwaro y'igikenye mu myaka 15 iri mbere.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Amakuru twabateguriye arabandanya ihagarikwa ry'ibikorwa mu nama nshinga mateka kubera abashinga mateka ba CNDD-FDD barungitswe kwigisha ruguru gutora ego kwihinduka ry'ibwirizwa shingiro ngo namakosa akomeye cyane ajanye no guhonyanga amategeko. Izo bivugwa n'uwahoze ari umushinga mateka Deon Shimirimana ahabona ko iyo abashinga mateka biyadukije bakaduga ruguru baba bataye akazi kuko ukuduga kubikorerwa mu nama ya bose maze bagaheza bakabyumvikana ko abandi bakame nya ibikogwa baduganye babiduganye bagenzi babo. Kurikira Deo Shimirimana
aka ndababwire ko ibikogwa nyezina ina mashinga batekijejwe biri mice ibiri. Ubwa mbere hariho gutora amategeko hamwe no kugenzura ibikogwa za leta. Ina mashinga mateka yaratakaje kimwe mu bikogwa ijejwe ya minsi yose ica naco sikindi no kugenzura ibikogwa za leta. Hakwi na mashinga mateka yigenzura ibikorwa bya leta. Uyu munsi leta nigenzura ibikorwa se na mashinga mateka. Urumva ibintu byarahorodovye. Ibintu bisa ruhigwa rahindukiye. Uwovuze ijambo ategeka ni uwo munsi ategekwa n'uwo yotegetse. Urumva ko bidasanzwe. Ikindi naco nashaka kubamenyesha nuko niba uwo munsi ibikorwa bya mashinga mateka byarahagaze kubera abashinga mateka b'umugwi wa CNDD-FDD bagiye ruguru guhimiza abanyagihugu gutora yego naho nyene niyindi nzira ijanye n'ihonyangwa ry'amategeko ngenerwa ko y'inama nshinga mateka kuko inama nshinga mateka kugira ngo ihagarike ibikorwa isanzwe irimo abashinga mateka baduge ruguru mu bikorwa batumwe n'inama nshinga mateka haraba inama ya bose igafata ingingo bose bari kumwe bagaheza bakagenda. Urumva rero hariho abo mu mizero baguma bagenda bakabwira ngo ibikorwa byahindutse ngo byasize abandi nabo bibereye ruguru kwigisha ego n'ivyo kandi navyo nyene ntivyumvikana. Nashaka ndavinshi ko bashinga amateka mu bisanzwe n'abasuku b'abanyagihugu kuko bijya byicara bicayemo n'abanyagihugu babateruye babashiramo. Nta kuntu rero uja gutera ubwo umunyagihugu umubwira ngo tora ego kandi ariwe shobuja. Urumva isi Burundi ntivyumvikana. Hari bimwe bintu kutamenya ikintu n'umuntu icamaze nahahera nahagarukiriza. Umushinga amateka ageze imbere y'abanyagihugu akubita inkoro hasi akunama akumviriza ingorane zabo hama akagenda akazishikana mu nama nshinga amateka kugira ngo zitore umuti. None uwo munsi umushinga amateka ubu niwe agenda agagarara ku munyagihugu umunyagihugu akaba ariwe akubita inkoro hasi kumwe nyene kw'inama nshinga amateka kubita inkoro hasi imbere ya Nkurunziza na leta yiwe kandi ari Nkurunziza na leta yiwe ngo kubisa inkoro hasi yina mashinga mateka rumva nivyo ndivyo bavuga ati mu kirundi ciza ngo umuyange n'icuba umuyaga.
Aha rero kuri bimwe bamenya ko kuvaho atanguriye igikorwa cyo kwandika abazotora umugambwe uri ku butegetsi waciye urungika abanywanyi babo babashinga amateka ruguru kugira babashigikire abashigikira abajejwe intwaro hamwe n'imigwi imbonera kure mu gutera ubwoba abanyagihugu ko bategereza kwiyandikisha kandi ko utazotora ego azoca yicwa. Aho niho havuye ihungabanywa ry'ibikorwa mu nama nshinga amateka. Inkuru ya nyuma igize ano makuru ijanye n'ivyindimo imyidogo n'imyishi mu banyagihugu bo muri komine Nyabihanga ni mu ntara ya Mwaro bakidoga kuvyerekeye ubukene bw'ifumbire yagira ngo irabonetse naho igatangwa kuri kamwana wa mama kuko n'igikorwa cyo kuyitanga gihagarikirwa n'imbonera kure. Kurikirane uno munyagihugu ijwi giwe rikaba ryahinduwe kumvo z'umutekano wiwe.
Ipfuye ku mwavu w'ikizungu wavuze kandi twaradusha amahera ya avansi n'amahera asigaye twaje kuyariha ariko tutabona amazi ariko arava rero turababaza cyane n'ibintu biriko biraba aho imbonera kure yacu zijya zikingire mu gutanga ayo mazi aho twateze ko n'abantu bategereza kuyatanga baca ntibayihera batandaza abanyagihugu tukabura aka rero yari kabaye kuri muri komine Nyabihanga kuri kandi nyine Nyabihanga ariko batanga amase aho haba ingorane ndangakurekera ngo n'umuco watwaye igipolisi muri komine Nyabihanga yihahira abenegihugu mu kuba kwita bayikikije inyuma kugira ngo batange ayo mase ku badandaza aho bakubise n'umutama w'imyaka 77 ati mukaruguru y'icyiciro kasaro niniya ajya kwa muganga baramwirukana kubera amacaka yase kuri aya mafaranga ariko inkuru ziko zizishikira ubu nyine bavuga ko no gupfa niba yarayapfuye kuko yari yakomeretse biteye ubwoba abandi nabo babiri bari mu bitaro cyangwa nyine kuri santire de sante Nyabihanga rero tukabatwa tukumva na neza bizagenda gute ineze gute mbega itegeko kugira ngo turonke uwo mwavu itandukanye rero turabona yuko inzara igiye kutwica kuko na mwawe jya igihe kizima kineza aje gutunga iminsi myinshi twebwe turasaba leta yuko yashobora kuduha uwo mwavu w'ikizungu kuko na mwawe twese baje kuriha amatike ya neza izabonera kure niyo tuzi batuma bakareka kurya barat
akaba ari na hano duce dusoreza ano makuru yo kuri uno wa gatandatu. Shimire abayakurikiye François Bizimana nije nayabashikirije. Shimire kandi Theodomire Manirambone ari mu buhinga bw'ivyuma ntibagiye uruganda rwa radio Inzamba rwateguye na gahirukiro.